Brothers, oh yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah.
Oh yeah, next on the beat.
Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto. Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto.
Akasi from the world she go whiny. Tena mu ghetto tuba kubata tuba weza. Never haters, mama late, never bonga. Ku street, ifene tu parkinga. Tight jeans, ifene tu swaginga. Bana baka vi, gawe tu dabinga. Surfe za kabenje, meza zitu gala. Life is easy like dole. A lot of been said, now we rising. Time is money, now we counting. No fake love, no cussing. Kill like a doctor. We know what way was a real life story.
Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto. Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto.
Tutunenya nti tuyimba bulungi, tutunenya nti twambala bulungi, tutunenya nti tulabika bulungi.
All I need is true. I wanna see ghetto dreams all come true. Yeah, yeah. Come closer to me. Bully rubble while you're stressing me, baby.
Kakana, baby, bakuwe chonywa. Sente tulina, ate tulibarunji. Tulibarunji. Ghetto life, we sing, ate bakulimba.
Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto. Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto.
Bobi Wine mwana wa ghetto, ne ntebeje yafuna gali manyiga ghetto. Ghetto Eddie Kenzo mwana wa ghetto, ne awadije yafuna zali haso za ghetto. Ghetto be strong in whatever you doing.
Yes.
One day I swear you go achieve it. Life is based on truth and believing.
Ha.
Topo wa game wa tutopo wa tunula jola gamu ghetto ye moto. Shua cash runs everything te tusa mukono. Duba yo muhaso mavivi kutake chitiwa eri mukama. Ghetto life utochi mugati na bata.
Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto. Ebirungi biva mu ghetto, ne talanta ziva mu ghetto. Abarungi bava mu ghetto, n'abanyenya bari mu ghetto.